mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mirwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edi Rwemba suza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, haravugwa imvura nyinshi iguye mu gihe izo mpunzi zikiba mu mahema.
Homwijoro kwa tusangu ikona dodora kunzu z'abandi biyubakiye ngo bakugamishe uronko ntugamishe umwana kasanga ni hatari nyene, nabo hari nabo bavyuka bakugurura kugama.
Uwo ni umwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Iyo nkuru n'izindi zirimo inama mpuzamahanga yiga ku buringanire mu Rwanda turayigarukaho mu kanya gato. Mugome ku maradiyo. Eka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abasivili 8 biciwe i Bokaine mu ntara ya Beni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Eugenia Mukankusa ageze muri studio. Eugenia, iyo nkuru iravuga iki?
Iyo nkuru iravuga ko kuri uyu wa mbere amasasu yumvikanye hafi y'ibigo bibiri bya ONU mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Beni, ni naho abantu bari bagiye gukora inyigaragambyo nyuma y'uko umutwe witwaje intwaro wishe abasivili 8 nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP. Ingabo zishinzwe umutekano za Kongo nizo zarashe zishaka gusesa iyo myigaragambyo nk'uko umunyamakuru abitangaza. Nyuma yo gutwika ibiro by'umujyi wa Beni byarangiritse igice kimwe, abantu amagana berekeje ku bigo by'ingabo za ONU mu nkengero z'uwo mujyi. Bari barakajwe n'uko hadakorwa ibihagije ngo ibitero by'umutwe wa ADF cyangwa Force Democratique Alliée bihagarare. Uwo mutwe w'abarwanyi niwo witiriwe ibitero byahitanye abantu amagana mu mwaka na 15. Umuvugizi w'ingabo za ONU yagize ati abigaragambyaga bamenye inkuta z'inyuma za bimwe mu bigo byacu. Ingo z'abakozi ba ONU zatewe zirasenywa. Colonel Mark Hazukai yahamije ko umujyi watewe mu ijoro ryose. Yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati umwanzi yinjiye muri karitsiye ya Bokene kandi yishe abasivili 8.
Tugume muri Afrika, indorerezi mpuzamahanga zavuze ko itora rya perezida ryabaye mu mahoro kandi nta muvundo mu gihugu cya Guinea Bissau. Eugenia Mukankusiho byifashe gutangaho muri Guinea Bissau.
Itora rya perezida muri Guinea Bissau ryarabaye riba mu mahoro mu mutuzo nta muvundo, byavuzwe na Oldemiro Barua, umuvugizi w'indorerezi mpuzamahanga mu bihugu bivuga ururimi rw'igiportugi. Amajwi yavuye mu itora rya perezida byitezwe ko azamenyekana kuri uyu wa kane. Igihugu cya Guinea Bissau giherereye mu burengerazuba bwa Afurika ntikigeze kigira agahenge mu bijyanye na politiki kuva gihawe ubwigenge na Portugal mu myaka 50 ishize. Perezida Jose Mario Vaz ushaka manda ya kabiri y'imyaka 5 niwe perezida umwe rukumbi kuva igihugu kibonye ubwigenge ubashije kugera kuri manda ye ya kabiri, ubashije kurangiza manda ye adakorewe kudeta cyangwa se ngo yicwe. Vaz amaze gutorwa mu murwa mukuru ejo ku cyumweru, yavuze ko abanyagine bisabo bigenga kandi ko azubaha ibizava amatora. Yagize ati nujuje inshingano zanjye zo kugarura amahoro n'ituze. Uwaruhagarariye rero waruhanganye na perezida Vaz muri iryo tora ni wahoze ari minisitiri w'intebe Domingos Simoe Pereira, umwe mu baminisitiri b'intebe batandatu Vaz yirukanye mu gihe cy'ubuyobozi bwe. Pereira nawe yavuze ko azubaha amajwi azava mu itora. Yagize ati ari amatora arakomeye ku mibereho y'igihugu n'ibihe biri imbere.
Muri Afrika y'Epfo ho perezida Ramaphosa arahamagarira abagabo guca ukubiri n'imyitwarire ibangamira abagore. Ibi Eugenia Mukankusi arabiherahe?
Nibyo koko Edi, perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa uyu munsi kwa kane yatangije gahunda yo kurwanya ibitero bikorwa ku bagore. Yashishikarije abagabo guhindura imyitwarire ibangamira abagore. Yavuze ko urugomo rukorerwa abagore muri Afrika y'Epfo rushingiye ku mitekerereze y'abagabo rwatumye ifatwa nka kimwe mu bihugu abagore badatekanyemo ku isi. Ramaphosa yatangije gahunda y'umwaka y'iminsi 16 yo kurwanya urugomo rukorerwa abagore mu ntara ya Limpopo mu majyaruguru y'igihugu aravuga ko urwo rugomo barurambiwe yabwiye abarukora ati nta mwanya mufite muri sosiyete yacu nkuko mibare rero ibigaragaza hitwa umuntu w'igitsina gore muri Afrika y'Epfo buri masaha atatu buri munsi 137 makorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina Perezida Ramaphosa yavuze ko abakora ibyo bikorwa bazahigwa bukware kandi ko miliyoni 108 z'amadolari zashyizwe ku ruhande ku gihe cy'amezi atandatu mu mugambi w'ibihe bitunguranye ayo mafaranga azafasha mu bijyanye no kuvugurura ubutabera ku bahohotewe ashyirwe mu bikorwa byo gukangurira abantu guhindura imyumvire n'imyitwarire ndetse no gushyiraho amahirwe mu by'ubukungu ku bagore bashobora guhohoterwa kurusha abandi
Eugenia Mukankusi turagushimiye cyane kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu Rwanda guhera kuri uyu wa mbere hateraniye inama mpuzamahanga yiga ku buringanire ni inama yitabiriwe n'abantu basaga 1000 barimo abakuru b'ibihugu abayobozi mu nzego za leta abashakashatsi n'abikora ku giti cyabo bayitangiza abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Ethiopia bagaragaje ko iyo abagore bateye imbere n'igihugu muri rusange gitera imbere ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ikigari mu Rwanda
Nina mirimwe abantu barenga 1000 barimo abakuru b'ibihugu abatambukanye b'abakuru b'ibihugu abaserukira amabanki akomeye ku isi nk'ibanki y'isi yose ibanki ya Afrika ijeje iterambere ibanki z'ubucuruzi mu bihugu bitandukanye bya Afrika no ku isi ikigega c'iterambere FMI abikorerizwa abo amashami yigenga n'abandi intumbero nyamukuru y'iyo nama Sommet Mondial sur le Genre no gukuraho inzitizi abagore bahura nazo cyane cyane mu gushinga amahinguriro canke amashyirahamwe yo kwiteza imbere ndetse no gushira imitahe mu bisata by'abikorera utwabo aho inzitizi ya mbere no kubura imitahe ingurane hamwe n'ingwati Ibanki ya Afrika ijeje iterambere ivuga ko abo bataronka ingurane ari hafi bice 70%. Iyo banki ivuga ko akenewe imiliyari zirenga 3 z'amadolari ya Amerika kugira ngo imigambi y'abagore ifatwe mu mugongo. Iyo banki yemeye gufasha muri ico gisata mu kugurura inama Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko umugore ateye imbere atanumwe ahombera.
The fight for gender equality is really a common sense.
Igikorwa cyo kugwanya ubusumbane hagati y'abagabo n'abagore ni cyatwese. Abagore bateye imbere n'igihugu kirahungukira kandi nta numwe ahahombera. Iyo umugore ari mu buyobozi bimuha kwama yibaza ingene yoteza imbere ukungana kw'abagore n'abagabo ahakorera. Ntekereza ko byakabaye byarakozwe ku buryo abagore baronka amahigwe angana abafasha kwinjira mu ishoramari n'ubucuruzi aho abagabo babifata nk'ibisanzwe. Nagira nshimire ibanki ya Afrika y'iterambere kuri ico gikorwa gikomeye yiyemeje cyo gufasha kugira ngo haboneke izo miliyaridi z'amadolari maze abagore benshi baronka ingurane muri Afrika.
Billion dollar credit gap for women-led enterprises in Africa.
Umukuru w'igihugu cya Ethiopia Salewak Zewede w'umukenyezi yunga mu gya Perezida Kagame k'umugore ari nkingi y'iterambere. Yamara we yongera koko abagore bakwiye kugaragaza ko bashoboye aho bari. Ati dufise ibice 30% by'abagore bari muri leta iwacu harimo n'umushikiranganji w'umutekano na jewe perezida w'umugore ariko ivyo ntibikwiye kuko iyo abakwaru kugena abagore gusa twobaye twarabikoze kuva kera ariko no kwibaza ico umugore amari igihugu mu kibanza arimo ni igikorwa twatanguye ariko tubwirizwa kubandanya abakobwa biga amashuri meza baje mu bibanza bikomeye bahangane n'abagabo duhindura ibintu aho turi abantu bashobora kukubwira ngo ya umukuru w'igihugu abwirizwa gukora uku na kuriya ariko nk'umugore mpinduye gutwara ariko ngatwara neza kuko into bigerageza
different in a different way so why don't I try it
Rwanda rufatwa nk'akarorero mu guteza imbere abagore no kubashyira mu bibanza bya politiki bifata ingengo ku bice birenga 60% muri leta no mu nama nshingamateka. Soline Nyirahabimana umushikiranganje ajeje uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu Rwanda abona ko iyo ntambwe yavuye kure.
Iyo turimo kuvuga ngo umugore ejo yasabaga uruhushya kugira ngo akingure konji, none akaba afite uburenganzira bwo kuyikingurira, akaba afite umutungo mu byerekeranye no kubona uburenganzira ku butaka. Tuvuga ngo muri ya miyoborere myiza arayobosha. Turi muri civil society, mu miryango itari ya leta.
Yemeza ko hakiri imbogamizi kuri we. Ababyeyi bakwiye gutangura kurera abana babo bakiri bato bakabigisha uburinganire hagati y'ibitsina.
Ni naho usanga bigira n'ingaruka, rimwe na rimwe ugasanga harazamo n'amakimbirane n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Nabyo ni iyindi mbogamizi dufite.
Iyi nama yiga ku ruhara rw'umugore ihuriranye n'itsekeza ry'iminsi 16 ryahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina akorerwa abagore n'abakobwa. Abitabye iyo nama babona ko abakora ayo mabi amategeko akwiye kubahana yihanukiriye kugira ngo ayo mabi atuzwe burundu. Cyeclave Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mutendeli mu gihugu cya Tanzania zibasiwe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa. Ni mu gihe nyinshi muri izo mpunzi zigituye mu mahema. Abana bakiri bato bari mu bagirwaho ingaruka n'iyo mvura ivanze n'imbeho nyinshi. Ni inkuru twakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovini mu burengerazuba bwa Tanzania.
Muyaga turapfumbura rwose ugakura kugasigara mu bugaragwa nk'iyo narinze kwinginga uwo uza kusakira yagurutse.
Abagituye mu nzu z'amahema hanini n'abageze mu zabukuru, abireranye abana hamwe n'abo magara yagoye, abafise ubushobozi bwo kwifyaturira amatafari bo baronkeje amabati hama biyubakira inzu zikomeye. Muri iki gihe cy'imvura amaganya ni menshi kubera iyo imvura iguye haba ingaruka mbi kuri bo. Zimwe muri izo ngaruka mbi cyane cyane bavuga yuko imbeho igeraho ishaka kwica abana babo hamwe n'ibintu byabo kononeka. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Inzira va ibiki bikavunika kubera umuyaga, ntagahema kagatabuka, imbeho nifurira nyagirwa kubera haba hanyagirwa nyene abana imbeho ikabica.
Ngaho kambe zidushikira hatwebwe tukiri mu nzu z'amahema nk'ubu nk'imvura imaze iminsi igwa ihengera mu ijoro ikacigwa, ibisasu umuntu yaryama ko biranyagirwa ugasanga ariko aranyagirwa kwabura naho umwana musira nk'ubu nyene n'agafu gusanga kanyagiwe n'ibindi byose usanga byanyagiwe. Nko mu ijoro kwa tusanga urikora dorodora ku nzu z'abandi biyubakiye ngo bakugamishe uronke ukuntu ugamisha umwana ugasanga nihatari nyene. Nabo hari nabo bavyuka bakugura urukugama n'abandi bigira nk'abatabyumvise
nyagirwa twombe ugasanga twononekaye wari watwogeje ugasanga ibivu bizabirahunguruka biza ku meza ugasaba ko wamya uroze gasobonika gahuta guhera nawe ubona gateba no kutugira tukaro nditegura nk'umbiyo mera nk'igabanutse yuko nogya ubujye bukwiye nk'uba sinzi nk'uko
irabona n'isakaye nyine umuntu arahara hariya no mu ijoro agira n'ibintu byo kuba kumva ibiyaga biragurutse cyane n'igisuma cyaza nacyumva. Sinzi impamvu zatumye bataduha ntacyo tume.
Ishyirahamwe na Norwegian Refugee Council NRC njye rikorera mu gisata cyo kuronsa impunzi buraro, ariko izo mpunzi zivuga yuko ikiringo cy'imyaka 2 zitararonswa amahema kibure inzu z'umwuzurira ibyo bita amatenti. Kubw'iyo mpamvu amahema bafise yaratabaguritse, aha basaba iryo shyirahamwe kubagarukirako.
Tusaba baduhe cyane cyane bambaye nk'agatenti n'isawa canke bakampa agahema kugira ntitunyagirwe.
Nicyo twasaba nyine nk'abajejwe nyine ibyo kubakira abantu bobasaba bakaduha inzu kweri boba bakoze kuko biragoye.
Ishyirahamwe Norwegian Refugee Council ivuga yuko buraro ari kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. N'ibice 60% by'imiryango ituye mu nzu zidashemeye kandi ziharurwa yuko zari zo gushikiramo gusa mu mwaka uheze 2018. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko ryubakiye imiryango 248 muri uyu mwaka w'2019. Rivuga yuko rizokubakira imiryango irenga agati 100,000 mu ntumbero yo kugabanya icyo kibazo. Mu nkambi ya Mutenderi iri mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. mugakurikira video y'umunota umwe kwishwe rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ishwe rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Muri uku kwezi mu duce twa komine Mabayi mu ntara Cibitoke mu Burundi hagabwe ibitero n'abantu bataramenyekana. Uburundi buvuga ko abagabye ibyo bitero baje baturuka mu Rwanda, mu gihe u Rwanda rwo rubyita ibihuha. Amakuru atangazwa avuga ko hari abasirikare b'u Burundi batari bake bahasize ubuzima. Abanyapolitike barimo ambasaderi Isidore Mbayahaga, Chauvino Mugwengezo uyoboye urunani Sefor Arusha, na Inosabano ukurikirana hafi politike y'u Burundi bagize icyo babivugaho mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Frederic Ndikije. Duhere kuri ambasaderi Mbayahaga uvuga uko abona ibyo bitero n'ingaruka zacyo.
Tariki 16 mu ijoro rishyira rya 17 itariki 11 mu kwezi kwa 2019 nibyo harabaye igitero mu ntara ya Cibitoke kizaranye mu Rwanda, nk'uko mwabyumvise umubwiriza wa gisirikare abishikiriza yuko abasirikare b'u Rwanda bateye igihugu. Ibyo rero byarabaye mugabo nk'uko mubivugute mwazakiriye gute. Ni ibintu bibabaje cyane kuko nibaza yuko muri kano karere u Rwanda murabona yuko rusa n'uko umubano n'ayandi mahanga cyane cyane ibihugu bya karere turimo usa n'uko utari kuragenda neza biriko biranga. Rero twebwe tumaze kubyumva, tumaze kumva yuko ari ingabo z'u Rwanda zoba zateye, babonye yuko mu bisanzwe ari ikintu kidasanzwe. Ariko Imana ishimwe kubera ingabo z'u Burundi, nubwo bavuze cyane yuko ariho nyinshi zahasize agatwe, barashoboye kubyifatamo neza
ibitero
baragisubiza inyuma.
Ariko igisirikare cy'u Rwanda cyarahakanye ko atari cyo cyakoze ibyo bitero.
Nibaza yuko mu bisanzwe ahantu henshi ugiye kuraba u Rwanda rufite ari umubano mubi n'u Burundi na Congo ndetse n'Ubuganda, ngira muribuka no mu myaka iheze yuko bigeze gushamira na Tanzania. Icyo gihe rero murabona yuko ibiriko birakorwa mugabo mu gihe bavuga yuko ari umugwi wundi wavuye mu Rwanda witwa CNR cyangwa FRB. Nibaza yuko u Rwanda rwoba rwarahwikiwe kumva yuko hari umugwi uriyo uri kuragomba gutera igihugu. Birashoboka rero yuko nubwo boba bavuga yuko ari iyo migwi mu bisanzwe n'ibisanzwe, ni imvuga imenyerewe yuko u Rwanda ruhakana yuko rutari muri ibyo bihugu aho ruba ruri kurwanyiza ko rukora ahungabanya amahoro n'umutekano. Icyo gihe rero nibaza nk'uko twabyakiriye nk'abantu bakurikirana ibya politike, nibaza yuko ari ikintu kibi cyane.
Ariko amakuru yatangajwe ibyo bitero byitiriwe n'ayamirwi ibiri twavuga CNR na FRB, uwa mbere nk'uko twabivuze ushaka gushyigikira eka gutsimbataza amasezerano y'Arusha, uwa kabiri ukaba ushaka kubohoza Abarundi. Ku bwanyu ibyashyikirijwe n'iyo mirwi mu bibakurikiye, Abarundi baraboshwe, amasezerano y'Arusha arahonyanzwe?
Yeye nibaza yuko ibyashyizwe n'iyo migwi nta gaciro dushobora kubiha kuko tubazi ko atari iyo migwi. Nimwe bavuga nyine ngo bibeshe bw'umwana ariko bigatera amabondo nyina. Nibaza yuko u Rwanda rumaze gufatanwa itonga kuko ntibari gushobora kuvuga yuko batewe n'u Rwanda batababonye, kuko nubwo batangaza cyane cyane nuko rimwe rimwe hariho abantu usanga barashyizeho abantu bakunda kuvuga amakuru n'ingoga. Nibaza yuko n'u Rwanda rwahatakarije ingabo kuko nibaza yuko ibyo biramutse bivugwa ntirwari gushobora kubura rya bugu ikuriza ko mu gihe rubahaye indaro rukabaha peteretse n'impigi zo kugomba kudurumaya amahoro y'umutekano. Bari guteza kuvuga bati rero ko dufashwe tutagomba gufatwa. Nibaza yuko mwoca muvivuga rero ko ari mwebwe, ariko turazi yuko muri iyo migwi yose iri kiravuga ivuga yuko igomba gutera no gufata igihugu mu gutemberaza ubutegetsi, nta n'umwe urashobora kwitunganya ku buryo buhangana n'ingabo z'u Burundi. Ibyo turabizi kuko turazi yuko hari abantu bakiri bato cyane batarashobora ugomba gutera ingabo z'u Burundi ngo barwane intambara nk'iryo yabereye muri kariya karere. Biragaragara neza yuko ari abandi bantu mu Rwanda rero ntibubyemere. Hanyuma ababigejwa bikurikiranye hafi, ariko twibaza yuko nk'uko mubivuze ibyashyikirijwe n'iyi miharuvuga ya CNR na FRB, turaza yuko ata gaciro Abarundi babiha umwansi baramumenye baramu turakora imirimo itandukanye tugataha mu
barundi batari bake bariko bashikiriza cyane cyane ico biyumvira ku ico gitero urunani Sefor Arusha gwara sohoye itangazo rukaba gwashikije aho ruhagaze twari kumwe n'umushya ntahe muri we neza umushya ntahe sho bino
niriwe n'abasubiza bose
murahamakane
turaho
ego nashaka nani mutubwire musobanure cyane cyane ikiri mu itangazo mwashikirije mu gisobanura abarundi nyuma yaho habereye icyo gitero mu minsi iheze mu Burundi
ego twebwe itangazo twasohoye ryari itangazo ryerekeye ko burya ibyo mu kijya gihugu cyacu byagoranye kuva kera abantu baguma basemerera basubira abantu barafata n'intumbero zo kugira bati reka twiyamirize ingendo yo kutubahiriza amategeko mu guhamagara abantu kugira imyiyerekano ivyo byavuye byavuye bivamwo ibintu by'ubwicanyi ibintu yo gutoteza abanyagihugu ibintu n'ukuri igihugu cyacu n'abarundi batari bwabone ama rero uko imyaka yagira agenda niko n'amakungu yasemerera agira ati yemwe numuce ngaha muyage muvugane mubiyage kugira mu bitorero umuti ikindi ko ndakivuga ntariko ndasigura igituma imigwi yotera ndiko ndakivuga kugira nerekane icyuka kibi kiri mu gihugu cyacu haraci imyaka hafi ubunye igiye ku bitanu twebwe ku bwacu ku giti cyacu twaragerageje munani twagiye turakoreramo tugerageza kwamama tugerageza gutera kamo ubutegetsi bwa Peter Nkurunziza kugira butebe buze ku meza yo kuyaga
tubivuganeturetse gutera kamo mushya na hesho vino hariho abantu bashobora kwibaza igituma atakintu mwavuze kubateye imabaye mwamubishigikiye
twebwe abatera cyangwa abadatera abatera daboro ni ukumenya ko igihugu cyacu kiba kigiye mu bihe bidasanzwe amaraso ashobora guseseka nta munyagihugu akwiye kwicwa
serekatine jambo inosamba no nawe nyine arakwike na politike mu Burundi akaba ari ubuse mu gihugu cy'Ububiligi inosamba icyo gitero mwebwe mwacakiye gute mukanya gato
murakoze cyane Fredi cyambere cyo nashaka kubanza kuvuga nuko mbanje guhoza mpumuriza n'abarundi ba mu ntara ya Cibitoki mabaye ahantu mvuka ndabyumvise navuga ati ibyo bintu bisanzwe mu mateka y'u Burundi kuko twebwe imabaye kandi mu ntara ya Cibitoki kuva u Burundi bwabaho turamye tugirana imigenderano myiza n'igihugu kibanye cy'u Rwanda haba ku ntwaro ya Habyarimana twarakiye cyane abanyarwanda mu ntara ya Cibitoki baciye n'imabaye ko twebwe twari dufitanye n'imigenderano y'amasoko y'arema abanyarwanda bakaza gushika n'ubu hariho intwaro ya Paul Kagame twamye twakira abanyarwanda kandi twamye tubana neza rero byarantangaje cyane kubona intara ya Cibitoki yakiriye abanyarwanda bamwe kabafuza ntarinze no kujya kure murarabona n'ihindagurika ry'abatwara inzego z'umutekano mu Rwanda benshi uko aheruka kubigira Paul Kagame yashyizeho abantu mu Cibitoki twari tuvuga tuti rero ahubwo byari bikwiye kubona ari abantu twareze kugira imigenderanire mibi yari ihari hagati y'u Rwanda n'u Burundi ahubwo ko yari igiye kuba myiza mugabo twasanze ko ari iyindi ntumbero ku byabaye rero muri komine y'amabayi nta nkeka ibyo by'imigwi bari kwaravuga mu gifaransa byita diversion murazi ingene u Rwanda n'ibihugu bibanye ingene byanyu bigiramo mu guhungabanya umutekano w'ibihugu bibanye ubwa mbere hoho ibyabaye mu Rwanda bose barabizi ho nyabwoko byabaye mu Rwanda bagaca bagitirira kugira bayigire ari nka fond de commerce aho batanga kuvuga ngo interahamwe ziri muri Congo mwarabonye ibyo ngene byagenze iyo bavuga ngo bagiye kubwira kurondera interahamwe muri Congo aho baca baza barashinga imigwi itera muri Congo bakayitirira ko ari abakongomani
duhe ijambo umuntu wanyu muri radio ijwi rya Amerika Jerome niriwe neza muri ga Jerome
ari muhinga neza kuri centre
imuhinga akandi kazina kawe nene
irindi ndashimiye
duga ku ijambo ikibazo ikimvuye
mbanje gushimira abano ba bamuzuma tuzaniye ari bashimira
akoze cyane
no kuvuga ndumva bamwe baravuga ngo mu Rwanda abandi no kuvuga ikibazo n'icyabashiri iwacu ikihari umunsi ukwiye kuhaba nuko bagaragaza kumvikana hanyuma nizaba ava baragenderanira igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bagashishikara umubano mwiza hagati yabo kuko ikibazo kiri iwacu sizigura yuko siba cyatewe n'umubanyi kuko n'akarengo inzu yihiye umubanyi niwe aza kuyizi icyo saba rero abarundi ni uko bakumvikana muri politiki iwabo hanyuma bakareka kubigishirira abandi abana bariya
Murakoze Jerome kucyumvira mushikije reka tugihe mbayahaga mushana mbayahaga agire icyo kivuze ko abarundi bakwiye kumvikana gushaka gushya makosa ku babanye dukwije mu mukari ngatoye cyane gose
murakoze cyane kuvuga ku Rwanda yishimiye nagomba nababwira yuko muri sanswe icyavuze kirumvikana mugabo hariho umuntu ugomba ko mubana agasaba akakunanira rero avuze ati kandi inzu y'umubanyi ihiye ni umubanyi aza kuyizimya ariko mu gihe rero ituriwe n'uwo mubanyi nyine urumva yuko zihaze ibingorane rero nibaza yuko rero nta nyungu n'imwe mbona u Rwanda rufise mu guhungabanya ibihugu babanye kuko nubwo bavuga ngo mu gihugu wacu ngo hari umutekano muke kubera abanyepolitiki bari hanze byanze ko baje mu matora nibaza yuko u Rwanda nago ni hamwe nyine iragoye ntawoheka ntawo twenga uwuhetse kandi nabakuriwe kuko nago urabona yuko rugize abanyarwanda bari hanze benshi
ariko ibirego bivuga ko ari u Rwanda rwateye biracari ibirego si ibintu yemezwa ku mugaragaro n'abantu atawo begamiye
abo ni bande bo byemeza gusumba abantu batewe akabona umwanzi yabateye
Chevino Mugwengezo ijambo ringwawe cyane cyane ku byashikije ubwa mbere na mbere na Jerome muce muja no kutimviro reka kumpari umushe ntahe Isidoro Mbayihaga yashize imbere duga ku jambo
reka je mbere aho umuntu wanyuma yashikirije anyagiriza yuko ndi mu bantu bashisha amaraso mu gihugu uyu muntu ngira ntazi jewe no uvuga yuko kuva mbaho ntazi icyari cyo kugusesa amaraso y'umuntu kuva mbaho hanyuma rero nimwishuye kuri ujya yatanguye kuvuga ati abarundi bose abagize manifestation bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda urumva n'u Rwanda rucumbikiye abagizi ba nabi n'u Rwanda rucumbikiye abantu bagiye kudeta ekanana n'ayandi mabi menshi yaguma yagiriza u Rwanda jewe nashaka namwishyure ngira nti iriga u Rwanda nicyo gihugu cyari nicyo gihugu kiri hafi y'u Burundi na cyane cyane izijya ntara za Kirundo Ngozi Kayanza eka ndetse na Bujumbura u Rwanda nicyo gihugu kiri hafi byo ntangaza hamwe umuntu w'umunyagihugu w'inyanzarake yofata ibarabara agahungira mu Rwanda kuko uwo muntu w'inyanzarake inzira yahafi acabona ngira muri Tanzania
uwo yari Chauvino Mugwengezo uyoboye urunani Sefor Arusha byari mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije mbere yuko dutandukanaho tubibutse ko itora rya Perezida wa Guinea Bissau ryaraye ribaye mu mahoro mu mutuzo nta muvundo nk'uko bivugwa na Oldemiro Baloy umuyobozi w'indorerezi mpuzamahanga mu bihugu bivuga ururimi rw'igiportugal amajwi yavuye mu itora zigwe ko azamenyekana kuri uyu wa kane igihugu cya Guinea Bissau giherereye mu burengerazuba bwa Afurika ntikigeze kigira agahenge mu bijyanye na politiki kuva gihawe ubwigenge na Portugal mu myaka 50 ishize kuri uyu wa mbere amasasu yumvikanye hafi y'ibigo bibiri bya ONU mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mujyi wa Beni naho abantu bari bagiye gukora imyigaragambyo nyuma yuko umutwe witwaje intwaro wishe abasivili 8 nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP ingabo zishinzwe umutekano za Kongo nizo zarashe zishaka gusesa imyigaragambyo nkuko umunyamakuru wa AFP abitangaza. Shuti mwari muteze amatwi ahari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimiye kwa mwa duteze amatwi, dushimira Engineer Tian wadufashe muhanga bw'ibyuma na Facile Gebeyo wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwa na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.